Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri isaha. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidele Niyongabo
naho Zine Munezero. Kaze mu biganiro byacu.
Tuvuge ugiye kubaka inzu yawe uyu munsi, utangirira ku cyemezo cyo kubaka ukagisaba aho utuye mu mujyi. Ese ugiye kureba ya mafaranga uzishyura ba bantu bazakubakira uyu munsi ubona agera mu isanduku ya Leta ntayagerayo.
Uwo ni Richard Tusabe, komiseri mukuru w'ikigo kijejwe amatagisi n'amakori mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye harimwo ya sentare, ingingo ya sentare mpuzamakungu ijejwe ya gutatura amatati ku kibazo cy'akarere kibahari kari mu manuko bw'Ubushinwa, n'igikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukandida w'umudemokrate Hillary Clinton na senateur w'intara ya leta ya Vermont Bernie Sanders bagiriye hamwe muri leta ya New Hampshire. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ahejeje gushika mu kanya mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas, aho aza gushikiriza mu kanya ijambo mu birori byo kwibuka abapolisi batanu baherutse kugandagurwa mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas. Ku yandi makuru, senateur wa leta ya Vermont Bernie Sanders yashigikiye cyese Hillary Clinton kuba umukandida w'umugambwe w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe. Hillary Clinton na senateur wa leta ya Vermont Bernie Sanders bahiganywe bikomeye cyane ku byerekeye ukugenwa guserukira umugambwe w'abademokrate mu matora zoba mu kwezi kw'icumi na rimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba baserutse bari hamwe mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri leta ya New Hampshire no munsi wa kabiri. Ivyo bibaye indwi imwe inyuma yuko Hillary Clinton yakiye ubundi muntu akomeye cyane mu gikorwa cyo kwiyamamaza igihe Perezida Barack Obama yaseruka ari kumwe nawe muri leta ya Carolina yo mu buraruko. Hillary Clinton na Bernie Sanders bashikirije hamwe itangazo rimenyesha ko igikorwa cyo kwiyamamaza cy'uno munsi wa kabiri gishimikira ku byerekeye kubaka igihugu cya Amerika gikomeye kurushiriza n'ubutunzi bukorera bose aho gukorera abantu bari kurushi. Hillary Clinton azogenwa icyese guserukira umugambwe w'abademokrate mu mpera zo ku kwezi mu ikoraniro rikuru ry'umugambwe wiwe. Umurepublika Donald Trump niwe azogenwa icyese kuba ubwa mbere n'umugambwe wiwe igihe abarepublika bazogirisha ikoraniro ryabo rikuru mu ndwiza.
Inama igira iya 27 ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika irabandanya i Kigali mu Rwanda. Bitekanijwe ko abakuru b'ibihugu n'amareta bazobonana ku matariki ya 17 na 18 z'uku kwezi kw'indwi. Muri iyo nama bitekanijwe kandi ko gutora usubirira umufasoni Nkosazana Dlamini Zuma yahora atwara iryo shyirahamwe aza yamaze kuvuga ko atazobandanya ayo mabanga mu kiringo gikurikira. Ibihugu bimaze kugaragaza ibyo ko byipfuza kwitoza muri ico gibanza ni Botswana, Guinea Equatorial na Uganda. Umwanditsi akaba n'umurongozi wa programme y'abamenyeshamakuru mu kinyamakuru African Sun Times Chika Onyani aturuka mu gihugu cya Nigeria avuga ko ibihugu bitarimo demokarasi bidakwiye kwitoza gutwara iryo shyirahamwe. Kubwa Onyani, ibihugu nka Uganda canke Guinea Equatorial ntivyari bikwiye kuja muri iryo higanwa. Asigura ko abatwara ivyo bihugu batwaza igitugu ntibemere guhiganwa nabo batavuga rumwe. Umwanditsi Onyani avuga ko ari nkawe atora yotora ubuserukira igihugu cya Botswana, akavuga ko uwahora gitwara Festus Moge ari umwe mu bamaze gutsindira agashimwe k'umurongozi mwiza.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, amakuru yo hirya no hino twabateguriye arabandanya. Mu ngingo ikomeye cyane, sentare mpuzamakungu ijejwe gutatura amatati yiyamirije ingingo y'Ubushinwa yo kwiyitirira igice cy'ibahari kiri mu bumanuko bw'igihugu. Iyo sentare imenyesha ko ata burenganzira bufatiye ku mateka Ubushinwa bufise bwo kwiyitirira ako karere. Ingingo ya sentare mpuzamakungu ntabanduka ijejwe gutatura amatati ikorera ilae yishuye ku rubanza rwashingishijwe n'igihugu cya Philippines mu mwaka w'2013. Philippines yagirije Ubushinwa ko bwarenze ku mategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu agenga amazi umwe bihari mu gufata ingingo z'agasomborutso mu gice kiri hafi y'ibirometero 225 umuntu avuye ku butaka bwa Philippines. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yiyamirije iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu mu kuvuga ko atangaruka izogira ku mbibe n'inyungu z'ubushinwa mu gice cy'ibahari kiri mu manuko bw'igihugu ku mugwa mukuru wa Philippines Manila umunyamabanga jejwe imigenderanire Prefecto Yase avuga ko iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu ari ingingo ikomeye cyane mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru gatoyi nyuma yuko iyo ngingo itangajwe
Muri Sudani y'umanuko abarongozi b'imigwi igwana yabasavye imigwi yabo guhagarika ingwano kuko ibangamye amasezerano y'amahoro n'ubumwe bwa leta. Rick Machar icegera cy'umukuru w'igihugu akaba yari n'umukuru w'umugwi ugwana yasavye abagwanyi biwe guhagarika imishamirano yahamagariye imigwi yose iri kiratana mu mitwe kugumaho bari no kumvira agahengwe president kasabwe na president Salva Kiir. Mu itangazo rya president wa Sudani y'umanuko Salva Kiir yasavye abarongozi mu gisirikare gucungera ingabo zabo no gukingira ubuzima bw'abanyagihugu bo mu bwoko bwose bashobora guterwa n'ingabo zabo no gucungera ibyabo abarongozi ba leta bakaba baciye bategeka inteko z'igisirikare gusubira amakambi yabo ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwatangaje ko bunezerejwe n'ihagarikwa ry'iyo mishamirano ivyo byavuzwe na John Kirby umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yasavye abategetsi ba Sudan kubahiriza izo ngingo kugira imfashanyo ibashe gushikira abayikeneye
Muri kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Iyi programme y'ibiganiro byacu tubibashikiza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi niko tushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. No kuri Facebook kuri radio yacu amwe no kuri wewe akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere Uno munsi imishyikirano ihuza abarundi niho yatangura mu gisagara cha Arusha muri Tanzania mugenzi wacu Edi Gwema niwe yakurikiranye inkuru
Ibiganiro bya kabiri bihuza abarundi ntibyatangiye uko byari byitezwe nyuma yuko guverinoma itangaje ko idashobora kwicarana na bamwe mu bayobozi batavuga rumwe nayo na zimwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ibiganiro biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania ku rubuga rwa Twitter wirinyamitwe umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanditse ko intumwa za guverinoma y'u Burundi zatunguwe no kubona umuhuza yaratumye mu biganiro abantu yavuze ko bashiriweho inzandiko mpuzamahanga zo kubata muri yombi Nyamitwe yakomeje yandika ko Jean Minan uyobora urunani na Red Pacifique Ninina hazwe uyobora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Fokode na Armel Niyongere uyobora ishyirahamwe Akati badakwiye gutumirwa mu biganiro kuko ngo bakurikiranyweho n'ubutabera mu kiganiro yahaye ikinyamakuru IBT Times cyandikirwa mu Bwongereza Ninina hazwe yavuze ko we na mugenzi we Niyongere basabwe kuba bavuye mu cyumba cy'ibiganiro kuko ngo guverinoma y'u Burundi itishimiye ko bitabira ibyo biganiro Ku rubuga rwa Twitter intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro yari yanditse ko kuba nibura abahagarariye impande zose bari mu mujyi umwe bitanga icyizere
Kuri uyu wa kabiri tariki 12 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakuye mu mirimo yiwe Dr. Agnes Binagwaho yari umushikiranganje w'ubuzima nta mpamvu zigaragara zatumye amwirukana umuntu aretse ko itangazo ryashikirijwe ryashizwe ahagaragara n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere nivyo Eric bagira ubusa agaruka ko
Ufatiye kugihitangazo rikura ku mirimo Dr. Agnes Binagwaho wari ministri w'ubuzima mu Rwanda ryagiriye hagaragara birashoboka ko icyemezo cyo kumukura kuri uwo mwanya cyafashwe mu gicuku ni itangazo ryagaragaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 z'uko kwezi kwa karindwi kandi bitarindiriye ku inama y'abaminisitiri iterana Iri tangazo ryashyizweho umukono na Bwana Anastase Murekezi Ministri w'Intebe n'irisobanura byinshi nk'impamvu zatumye umutegetsi yirukanwa ku mirimo ye riravuga gusa ko ashingiye kubasha ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kuva mu 2003 kugeza mu 2015 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavanye ku mirimo Dr. Agnes Binagwaho wari ministri w'ubuzima mu Rwanda icyakora ukurikije uruhuri rw'ibibazo byari bisigaye byugarije iyi ministeri y'ubuzima bamwe baraheraho bavuga ko biri kwisonga mu byo yazize kwikubitiro haza ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza cyananiye Ministeri y'ubuzima kugicunga. Yitaba inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu 2012. Abadepite babajije ministre Binagwaho ku myenda Ministeri y'ubuzima yari ibereyemo ibitaro n'ibigo nderabuzima yasagaga miliyari 3 mu mafaranga y'u Rwanda, ku buryo ibisobanuro yatanze bitanyuze intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko. Ibi byabaye cyo kimwe kuri iki kibazo mu 2015. Abadepite bongeye kukibaza ministri w'ubuzima. Bisunze imibare, abadepite bavugaga ko mu 2010 ubwitabire mu bwisungane mu kwivuza bwari hejuru ya 90%. Bati yumvisha icyatumye mu myaka ya za 2013-2014 bwaje muri 70%. Ibi ku bagize inteko ishinga amategeko bavuga ko byangije isura y'igihugu, kuko mu myaka yabanje amahanga yarasigaye aza kwigira ku Rwanda mu bwisungane mu kwivuza. Uyu mutegetsi avanyeho gahunda y'ubwisungane mu kwivuza yari isigaye iri mu maboko y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB. Hari kandi ikibazo cy'inzitiramo buzaguzwe na Ministeri y'ubuzima zinjira mu gihugu zitujuje ubuziranenge. Izi zifatwa nka nyirabayaza no kuba malaria yararushijeho gukaza umurego mu bice bitandukanye by'igihugu. Izo nzitiramo ubugazo zibarwa kayabo ka miliyoni 15 z'amadolari y'Abanyamerika. Mu kwezi kwa kane 2015, Ministeri y'ubuzima yasobanuriye abadepite ko yashoboraga gushora ikirego mu nkiko ikaburana n'ikigo Net Project cyabagurishije izo nzitiramo ubu. Aha naho imbere y'abadepite ministre Binagwaho ntiyabashije kuhikura.
Mbona nkari nka crime n'ubugome kuha abanyarwanda miliyoni 10 zingahe inzitiramo zitarizo ni nk'ubuyunguruzo bw'ubugaruko cyangwa se ikindi. Biya rero rwose baraduhemukiye cyane, sinzi niba bashaka kuregwa ariko se ariko nk'ubukiri uko bisobanuye hari biya birarwije, ariko ni ikibazo gikomeye cyane.
Ntabwo rero byakumvikana uyu munsi uburyo twakumva ko malaria yongeye kugaruka mu gihugu itwara ubuzima bw'abanyarwanda kubera ikibazo cy'imikorere. Kugeza n'ubwo inzitiramo zitangwa zidafite ubuziranenge, arizo zikora uturima tw'igikoni, arizo ziroba amafi, zatanzweho amafaranga y'igihugu abanyarwanda batanzeho imisoro. Iki kibazo n'ibindi byinshi byavuzwe bigomba gucukumbuka tukamenya impamvu zabiteye, tukamenya igihombo byateye igihugu, tukamenya ababishyizemo uruhare, tukamenya n'ingaruka zabyo ku buryo bwimbitse.
Mu bindi bibazo byagaragaye muri iyi Ministeri y'ubuzima ku buyobozi bwa Dr. Agnes Binagwaho, birimo ibikoresho n'imiti byagiye bigurwa bikaborera mu bubiko kandi byaratwaye akayabo k'amafaranga. Abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bakomoje ku bikoresho byari mu bitaro bikuru bya Kaminuza Kigali CHUK byagombye kuba byarifashishwaga mu kuvura impyiko kandi bitagize icyo bimarira rubanda. Ibyemezo bikarishya yafatiraga abaganga bikarangira bigize ingaruka ku buzima bwa benshi, nabyo biri mu bibazo byagaragaje iyi Ministeri y'ubuzima mu isura itari nziza. Intumwa za rubanda mu kwezi kwa kane 2015 zabwiye Ministeri w'ubuzima ko ibi byemezo bishobora kuba intandaro y'imikorere mibi ku baganga. Kugeza ubu hari umubare utari muto w'abaganga bafatwa nk'abakomeye barangije kuva mu bitaro bya leta bimukira mu byigenga, ahanini kubera umushahara biti nica n'ikize no kutishimira umwuka bakoreragamo. Kuri ubu inteko ishinga amategeko iriga umushinga wo kongerera abaganga ba leta umushahara no kureba niba babagabanyiriza amasaha y'akazi. Muri uyu mwaka wa 2016 hakunze kuvugwa ibibazo byo gukoresha nabi no kunyereza umutungo w'ibitaro n'ibigo nderabuzima hirya no hino mu gihugu, kugeza ubwo bamwe mu bakozi mu by'ubuzima batawe muri yombi. Kuri iyi ngingo harabarurwa miliyoni 800 z'amafaranga yakoreshejwe nabi n'ayanyerejwe. Dr. Agnes Binagwaho w'imyaka 62 y'amavuko yavukiye mu cyahoze ari prefegitura ya Gikongo ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Yakuriye ku mugabane w'Uburayi ari naho yigiye amashuri yisumbuye na kaminuza. Aho agereye mu Rwanda mu mwaka w'1996, Ministre Binagwaho yakunze kugaragara mu myanya ikomeye y'ubutegetsi. Yategetse iyi Ministeri y'ubuzima mu gihe cy'imyaka 5. Dr. Agnes Binagwaho ni inzobere mu by'ubuvuzi bw'indwara z'abana. Magingo aya, iyi Ministeri y'ubuzima ntirabona umutegetsi mushya. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi ikigo cy'igihugu cy'amatagisi n'amakori RRA kiratunga urutoki urwego rw'abubatsi n'amahoteli mu kudatanga neza amatagisi n'amakori. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri, ubuyobozi bwa RRA bwatangaje ko izi nzego zibiri zirimo zikomeye mu gihugu ariko zikagaragara ko ari nazo zitanga amatagisi make. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kivuga ko umuntu ugeze mu Rwanda bwa mbere atangazwa n'inyubako nziza zuzuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Izi nyubako ziganjemo amahoteli meza kandi yo mu rwego rwo hejuru. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyatangaje abanyamakuru ku rwego rw'ubwubatsi n'urw'amahoteli arizo nzego zitanga umusoro muke ugereranije n'abandi bikorera. Rwanda Revenue ikavuga ko umwaka ushize urwego rushinzwe iby'ubwubatsi rwinjije muri leta amafaranga agera kuri miliyari 11 naho amahoteli yinjiza miliyari 8. Umuyobozi wa Rwanda Revenue avuga ko ikigo ayobora kigiye gufatanya n'inzego zitanga ibyangombwa byo kubaka, yaba arushaho kubaka inzu za leta, yaba arushaho kubaka inzu z'abikorera ndetse n'uwiyubakira inzu ye bwite. Rwanda Revenue iravuga ko igiye kujya ibakurikirana inyubako ikiri mu ntangiriro. Uyu ni komiseri mukuru Tusabe Richard.
Tuvuge ugiye kubaka inzu yawe uyu munsi, utangirira ku cyemezo cyo kubaka ukagisaba aho utuye mu mujyi. Ese ugiye kureba ya mafaranga uzishyura abantu bazakubakira uyu munsi ubona agera mu isanduku ya leta? Ntayagerayo. Turakorana rero n'umujyi wa Kigali kugira tubone ayo makuru hakiri kare, na wa muntu wiyubakira inzu na batange proportion y'ibyo agomba gutanga mu isanduku ya leta. Tukaba rero twumva tuzafatanya nabo tugasinya n'amasezerano yo kugira ngo dukorane n'umujyi wa Kigali badufashe kumenya amakuru hakiri kare ku nyubako zigiye gutangira, tumenye agaciro kazo. Usanga harimo abanyamahanga benshi, abo banyamahanga nabo usanga iyo baje mu gihugu cyacu hari igihe birengagiza inyungu zimwe na zimwe ziri mu itegeko ry'imisoro.
Uyu muyobozi avuga ko ingamba ikigo ayobora kigiye gushyiraho zigamije kandi no kurinda amafaranga ya leta yajyaga atwarwa n'abanyamahanga cyane cyane baza gukora mu by'ubwubatsi, imishinga yabo yarangira bagahita bisubirira iwabo ntacyo basize mu isanduku ya leta. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gifite umugambi munini wo gukangurira abantu bakora imirimo iyo ari yo yose kwiyandikisha mu bitabo by'abasoreshwa bakanamenye kana abakozi bakiri bato nk'abafundi ndetse n'ababafasha bakunze kwita abayede. Abana b'amafaranga bahemwe ngo akwiye kumenyekana. Komiseri mukuru wungirije Rugema Intwari Pascal.
Abakozi bose bari mu babafundi bita abafundi n'abanyakabizi ntabwo babasorera umusoro ku mushahara. Icya kabiri ngo ni ikibazo cy'uko abenshi batiyandikishije mu nka kampani z'ubwubatsi. Umuntu akaza ukamuhitira kubakira inzu ya miliyoni 50,000,000 ariko wareba mu by'ukuri ntaba ari umuntu usora.
Kuvuga rero ngo abanyakabyizi bazishyura cyangwa ntabwo bishyura, ese ikibabuza kwishyura ni iki? Bakoze igikorwa kibyara inyungu bahembwe. Si nyakabyizi uyu munsi ndashobora kubakorera n'ubwo twafata 4,500 ku munsi. Niba akoze iminsi 20 ashobora kubona 100,000. Kuki wumva ko atasoreshwa ukajya gusoresha umwarimu wahembye wenda 40,000 cyangwa 80,000?
Gusoresha abakora imirimo mito mito nk'abubatsi batabyize ngo babigire umwuga, ababikora babwiye Ijwi rya Amerika ko bitazaborohera kuko akazi kabo bakabona rimwe na rimwe.
Hari n'igihe uvuga ngo uvuye mu rugo ugiye gushaka ikiraka wagera ahantu runaka watekereza gukakibura.
Ushobora kumara ukwezi kose ufite akazi?
Ntabwo bishoboka keretse warinjiriye kampani akaba ariyo ukora, naho gutya kugenda hanze yabarebira.
Ku munsi ukorera nkangahe?
Aha ikiyede ni 2, abafundi ni 4,000. Ni ukuvuga rero ni wo musoro kugira ngo ubone, keretse nimushyiraho amakampani runaka cyangwa wenda mukajya mubashakira mu makampani nibwo byashoboka. Ni ukuvuga uyu munsi ni umunsi wa kabiri, ariko wakoze ejo si wowe wakoze uyu munsi, kandi n'uwakoze uyu munsi si wowe uzakoresha.
Itegeko rigenga imisoreshereze mu Rwanda ryasohotse mu mwaka wa 2005 riteganya ko umuntu wese ukorera amafaranga arenga 30,000 ku kwezi agomba kuyasorera. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kikavuga ko gifite intego yo kwinjiza miliyari 184, ni ukuvuga agera kuri 55% y'amafaranga akenewe mu ngengo y'imari yose. Rwanda Revenue ikaba ikeneye kwinjiza amafaranga menshi ugereranije nayo yari yarinjije mu mwaka ushize, aho yarinjije miliyari 800 mu ngengo y'imari y'umwaka ushize. Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kivuga ko kigiye gushyira imbaraga mu kwigisha abakora imirimo yose ibyara inyungu, kwiyandikisha mu basoreshwa, kumenyekanisha umusoro ndetse no kuwutangira ku gihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murabandanya kumviriza Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho ubukene bw'igitoro buri mu gihugu cyo kimwe n'amafaranga yo kukizana ibyo ngo ntabihari byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutane n'agataka Kome Manirakiza inyuma y'inama yagiranye n'abadandaza b'igitoro kuri uyu wa kabiri. Uwo mushikiranganji ashikiriza ko ibura ry'ibitoro ku mastasiyo gibonekeza muri no minsi rituruka ko kiba cyatebye mu mayira. Inkuru ya Evariste Nziko Banyanka.
Mu nama n'umushikiranganji w'ubutare n'agataka, abadandaza b'igitoro abo bita abadetaye mu Gifaransa bashikirije ko igitoro bagiye kugisaba abaha uburenganzira bwo kucinjiza mu gihugu, bababwira ko atakihari. Ingaruka y'ivyo nuko haba mu gisagara ca Bujumbura na hamwe hamwe mu gihugu hagati hari ubukene bw'igitoro. uyu ni umwe muri aba badandaza asaba umushikiranganje w'ubutare n'agataka kwicarana n'abakura igitoro hanze y'igihugu bagatorera umuti ico kibazo.
Aba bayimbotate no kwicarana mugatora umuti mwese hamwe tudahendanye. Abo bafise ibitoro nibabizane nibujungura babisikwe naho yende hari ha madepo nibaza ko engene irafise amadepo manini kubire irafise amadepo manini babisukeho dukwigwe twese ntari fite do stock nivyahaba ntari fite do stock muzosubira kubona mu bisagara ikindi kigira kabiri urumva yuko jewe ngiye muri delta canke ngenda muri engene canke ngenda muri kobire nta uranda hagurira ibabanza kugushira ku ruhande abo bantu rero banza mu bakoranye batore solution bonyene
abo binjize igitoro mu gihugu nabo biregura bavuga ko ikena cy'igitoro ritabava ko bashikiriza ko iyo bakura igitoro bishoboka ko batakironka bivuye kumva nyinshi harimo ubukene bw'amafaranga agaciro mu Burundi banabaza iyo amafaranga y'intega bizoza batozwa ja kandi ariyo bategerezwa kwikora ko
arabama hotel de commande iyo ibitoro tubikura hashaka kubimvo nyinshi twaragize amakomande agateba mu nzira izo navyo niraza ko hariho igihe bishika nivuye ko iyo tubikura hari turafite abafundise hagi mufundisa ubwati je pour mama ndarenge yo shaka kumanda guha sampe je twa dufite amafacture tutarari hari ya ikibituma hanini hariho manque de devise cyo niki badoneza naho taradishikira nacho nyine kiri mu bintu biriko bituma habaho habaho ripti arizigeye kinini turavye hariho ikintu citwa fond stratégique du carburant ubushikanganje bwarahindutse mugandaza na mugenda dales archive yo fond stratégique du carburant arizigeye kinini tutayibona mugabo chaque fois turiko turagira ama ibintu vya ma dédouanement turabona kwigaruka kuri circuit imisi yose nibaza ko ariho muti wa mbere wo dufasha mukaturondera yo fond stratégique du carburant ya ministère
umushikiranganje ubutare n'agataka wewe avuga ko atabukene bw'igitoro buri mu gihugu cyo kimwe n'amafaranga y'agaciro yo kukizana kivuye hanze ariko yemera ko ukutaboneka vuba kwa amafaranga y'agaciro bishobora gutuma igitoro giteba gushikira abagikeneye umushikiranganje ko Imana rakiza yemeza ko igigiga ntegabizoza fond stratégique mu gifaransa kikihari
genage ndabwire yuko mu mamiso dufise ikintu citwa stock stratégique birimo amadevize ndayaga ndabigarutse ko sinshora guhakana yuko amadevize yose uyu cankuriya umwanya wose ayasabiye adashobora kuyaronka nkuko yaronse ariko amadevize barayaronka ashobora kuba kumbure uko yaripfuza atari kwa yaronse ariko barayaronka ari naco gituma igitoro no munsi muri stock mu gihugu twatugifise
bamwe mu binjiza igitoro mu gihugu bidogera ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka kuba bwahaye Interpetrole rimwe mu mashara hamwe ubushobozi bwinshi bwo kurangura igitoro angana n'ivyijana 50 by'amafaranga ategekanijwe aha umushikiranganje kwa Imana rakiza asigura ko baravye ubushobozi bwa burishira hamwe
nagenda bakarorero ubu kugira ngo dukore gutanga amadevize y'ukwezi kwa gatandatu twafashe ama societe yose igitoro cinjiye mu Burundi kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere 2015 gushika umwaka uhere tugatangura umwaka 2016 gushika mu mezi y'ukwezi kwa gatano cha turerekana ibiharuro societe yose yinjije igitoro kingana iki hanyuma yagironka amadevize gute mu mabanka yahe duca turagira cha tubagabura amadevize yarahari cha turaba Interpetrole aronka 50%, Kobile ironka 20%, uwa gatatu yaronse 10%, umenga ni Delta, uwa kane yabaye engene yaronse 8%, uwa gatanu yabaye Jet Fuel yaronse 5%, hari n'uwaciye aronka 4%, uteranije ni 100%. Aho ni ibiharuro uwari we wese wo hatikora yokura yo bitanga uko nyene
inyuma y'inama mu mwiherero n'abarangura igitoro hanze y'igihugu umushikiranganje w'ubutare n'agataka yatangaje ko bumvikanye ku gitoro kigiye kuboneka aho hose gikenye muri no minsi nayo kuba bibaza ko ikena y'ibitoro muri no minsi ariko imenyetse ko bigiye gusubira kuduzwa igiciro umushikiranganje ko Imana rakiza arahumuriza abaguzi ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika izizi imyaka 20 imaze bageza amakuru n'ibiganiro. Nejo bundi kuwa gatandatu tuzafata umwanya wihariye buri munsi tubibutse bimwe mu bice by'ibiganiro twagejeje mu myaka yashize. Muzumva abanyamakuru banyuranye. abakoreye hano I Washington, abakoreye mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Muzumva kandi amwe mu majwi y'abayobozi, impuguke ndetse n'abantu basanzwe. Ijwi rya Amerika ryavuganye nabo muri iyo myaka 20 ishize. Akarusho tuzabagezaho intashyo zanyu, ubuhamya bwanyu ndetse n'ibindi byifuzo mukomeje kutugezaho. Ni ku Ijwi rya Amerika mu majwi yanyu.
Abana bo mu mashuri mato 15,000 I Bujumbura mu Burundi uyu munsi kwa gatandatu batumiye abantu mu gitaramo cyabo cy'indirimbo ngo bashaka guhamagarira ababyeyi babo gushaka amahoro ahamye. Jane Nahigombeye adusobanurire kuri iyi nkuru.
Dushaka amahoro tuyamirije ingwano nicyo cyiyumviro kiri mu ndirimbo abana 16,000 baza kuririmba kuri uyu wa gatandatu. Baza guhurira ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Abo bana bava mu mihingo yose y'Ibujumbura bafadikanije n'ishyirahamwe ry'abaririmbyi Vibe Visage Artistique du Burundi ngo bifuza gutera akamo ababyeyi babo ko kurondera amahoro. Shadrack Sengiyumva, Aminata Ndizeye na Irihori Imbere Diane bari muri abo bana. Tubumvirize.
Twabatunga tugira ubugenegene turirimo indirimbo z'amahoro. Tuze kugira abana benshi baryohegwe, turondere amahoro n'umutekano, turondere amahoro nyine mu Burundi, tusabe na leta idufashe mu kurondera amahoro.
We nawe ga Aminata uvuga ngo ni biki?
Yema avuga ko tuzaba twagiye kuririmba indirimbo z'amahoro kuko n'ababyeyi bacu bazoba bahari, kandi urumva bizoba ari ibintu biryoheje cyane, biryoheye ijisho kuko tuzahakura inyigisho nyinshi.
Nawe Diane wavuga uti uyu munsi duhava tugira iki, izo birori byacu bisigura iki?
Uyu munsi tuba tugiye kwiyereka birori, tuba tugiye kugira ibirori byereke amahoro mu ndirimbo, mu bugenegene, reka ni byinshi no gusaba leta ko yatworohereza agateka kacu kagaruke, kagateka k'abana karacitutse ubu. Tugasaba leta idufashe mu gukuraho ibiyayura umutwe, gufata abajyana abana mu ngeso mbi zose.
Abo banyeshuri barongera bati twebwe turi kadoza kejo, indirimbo zacu nizumvirizwe.
Abatwumviye ingene izo ndirimbo zacu tuko turasaba amahoro, dutakama dusaba amahoro. Abatwumviye leta irashaka kudufasha none bakaduheza amahoro, cyangwa abakuze nyine batwumvise nabone barashaka kudufasha.
I Bujumbura, Jane Nahigombeye, Studio Ijambo, Ijwi rya Amerika.
Duhugukire demokarasi. Nkuko twababwiye mu minsi ishize, amatora y'ababugurumestri hateganijwe mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Mugenzi wacu Rusiyo Mukundwa yanyarukiye igitarama aratubwira uko byifashe.
Nyuma yuko tubona amwe mu mabaruwa yandikiwe Radio Ijwi rya Amerika atugezaho uko babona igikorwa cy'amatora y'abayobozi bibanze mu turere tumwe na tumwe, twanyarukiye aho havugwaga ibibazo. Umwe mu banditse yavuze ko nubwo abakandida babujijwe kwiyamamaza mu izina ry'ishyaka runaka, ntacyo bimaze kuko amashyaka akora utunama rwihishwa. Uturere twashoboye kugeramo abaturage baho.
Ivyo byari bimwe mu biganiro byahise byo kwibuka imyaka 20 Radio Ijwi rya Amerika Service Communique Nyarwanda imaze ishinzwe. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu, aha niho bigarukiye n'amakuru twari tubafitiye. Tubifurije kugira neza umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.